Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda kutukumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru Wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwineza nchuti mwese na mwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederick Monikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukiganiro muri sanatu y'umunsi tugiye kuvuga hanini ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku munsi wa kabiri itariki 3 y'ukwezi kw'11. Aya matora nk'uko mubizi yabaye mu gihe isi yose isindikajwe n'ikiza cya COVID, ari nacyo gituma igikorwa cyo gutora cyatanguye kare hakoreshejwe uburyo bwa posta hamwe n'ibibanza bitandukanye abantu bashobora kujyamo gutora mu ntumbero yo kwirinda icyo kiza. Ingaruka zivyo rero zaribonekeje ku munsi wa kabiri aho ijoro ryarangiye uwatsinze ayo matora atamenyekanye, kandi no gushika ubu akaba ataramenyekana kubera igikorwa cyo guharura ayo majwi kibandanya. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu Barundi bagize uruhara muri ayo matora hamwe n'abayakurikiranye hafi batari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Professeur Deogratias Nkinamira nari i Bujumbura mu Burundi. Muri aho Nkinamira?
Namahoro Karisa, sije neza cyane, namwe muraho?
Turaho turakomeye, aho byifashe neza?
Yego, hano nzima, ameze neza. N'abakuru atari ho bari, amahoro arahari, arahasi, arasigaye turahafashe.
Ni byiza cyane rwose. Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Leonce Hakizimana ari mu gisagara cya Chicago, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho namwe Hakizimana?
Pasha turi ngaha, turakomeye.
Ni byiza cyane rwose, aho byifashe gute?
Pasha, aho byifashe neza rwose. Turiko turakurikirana amatora ingene uko aragenda, turindiriye nyine ko turawatsinze.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na John Daisy, wewe akaba ari Iowa. Muraho neza John Daisy?
Ego, turakomeye cyane rwose, kandi nta ngorane dufise aho ngeze amaso. N'abariko baratora ndabona yuko barindiranye igishika cyo kuronka ibikuye mu matora kugira tumenye ugiye kuturongora. Hanyuma ndaramukije n'umuvandimwe duhana urubibe aho muri Chicago ndi Iowa, nawe na nushobora gutemberera karara ntashe ni hagufi. Ndamuramukije cyane.
Reka mukiye tugiye gukora ikiganiro, hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko abajejwe ibikorwa vy'ivyo kwiyamamaza bashinze urubanza rwo kwitwara basaba ko igikorwa cyo guharura amatora muri Leta ya Michigan cyo hagarikwa. Imbere yaho akaba yari yasabye nuko Wisconsin ibiharuro byosubirwamo bagasubira guharura amajwi. Ariko ivyo nivyo tugaruka ko. Imbere yaho nashaka dutangurire kumushingantahe Nkinahamira Deogratias ari mu Bujumbura mu Burundi. Aya matora n'amatora abantu bose ku isi bariko barakurikirana, namwe ndazi ko mu Burundi muriko murayakurikirana cyane rwose. Ayo matora muyabona gute mwebwe aho muri mu Burundi?
Ikintu cya mbere ni ukuri no kubwira ni uko aya matora aratangaje cyane. Ibintu byo muri Amerika genda bikunda kubikurikirana muri aho mperuka yose naramaze imyaka itari mike 1992 nkabona ari David muri California. Nicyo gituma namanjiko ndakurikiye nuko nari nagerageje kumenya ibyo ari byo. Halo, ikintu cya mbere rero kubwira ni kuri aya matora ndasanzwe kandi ndahuriye n'ayandi yose yabaye kuva imyaka hafi mirongo inani. Urabona nk'ubu baravuga neza yuko hifashe abantu benshi cyane kubera habaye imigrande mobilizasiyo icyo zose tuba dufatanye. La fin de la République et des démocrates. Alors, tu vois, pas de l'année 2016, pas 137 millions d'Américains. Et nous, au mois de 2020, tu vois, avec 258 millions. C'est presque le double.
Nukuvuga ko ariho batari bashakana imyaka gutora bashoboye gutora reka n'abantu amatora ataco yarabwiye ariko babonye ko bubikenewe
yego babonye ko bikenewe bana nuko nyine hari babonye ko bubikenewe kugira ngo barabikunde ba departage kugira ngo batandukanye kuko iyi kampanye ntiyagenze barashimye ibintu byo kuregana ibintu byinshi cyane kuko ntibabonana barangana ibidasanzwe kandi baragirizanye ibintu byinshi harimo rero umwe wese utegereza kumira abantu kugira ngo barahe ku ndobo ujya gutora harimo rero muri aya matora mugabo hari ikintu kanini gitangaje kintangaje gusumba ni uko n'abatoye batoye kare bari benshi cyane ariko bahora batora barira make yose urumva n'abava hanze barabaye benshi ni ukuvuga ko bose babaye interese urabona perezida amerika ubuya barabaye interese ubwo ni uko batangiye kuvuga ngo harimo abo bavuze ariko ikintu rero nukubwira biriko biratanga ni ikintu kiriko kirasokoroka mbona cyo nticyabyononye ni uko banketa babaye ubije guhagarika guharura amatora y'ijoro
icyo kibazo cy'amatora kacyiharurwa ry'amatora ryabaye rihagarikwa reka tukigaruka ku kanya ariko tubanze tubaze n'umushinahe John Ndayizeye nawe nyine atubwire ukuntu abona ayo matora eka n'igikorwa cyo guharura nk'uko mubizi mu bisanzwe umunsi wa mbere w'amatora Dorothy Kure uwatsinze amatora yahora amenyekana John ibintu bisa n'ibyabatangaje muri aya matora muri iki gihe n'ibi
kome mu bisanzwe ibintu bisa n'ibyadutangaje ejo niho twari twiteze yuko turara tumenye uwatsinze amatora ariko ntibyabaye ntibanabitangaje ariko kugeza kuri uno mwanya nk'abantu dutera duhanahana inkuru baravuga ati ni kubera iki kita cya korona cyatumye abantu benshi batora hakiri kare bakoresheje impapuro urabona ko twari dusanzwe tumenyereye dutora bigenda elegitoronike bikagendaho naho amajwi akaca harugwa otomatike ariko ubu siko bimeze ni ukuvuga benshi n'ubu baravuga ati yuko amajwi akirindiriwe kugira ashike aho bajetwe kuyaharurira rero urabona yuko ubu hariho ibintu bitangaje cyane rwose ikindi nacyo kandi urabona yuko nk'uno munsi turiko turabazanya twege nk'abafurika cyangwa abenegihugu ati bimeze gute baravuga ati kwege kweri turarindiriye nk'uko namwe murindiriye urumva twese turabazanya nta wuzi icabifatiriye nta wuzi biriko birabandanya hanyuma rero ibiriko biracanacana kubu undiko ndabona nuko Trump aravuga yuko natatsinda aca yitwarira demokrati yuko yibwe amajwi natwe tugaca twibaza ati none ko twege dusanzwe tumenyereye Afurika ari hoho nyine umuntu yitwara yibwa amajwi hano hoho aharugwa kicyambere
none ga John Ndayizeye mwebwe mwatoye ryari mu twibutse bwa mbere rambe
jewe natoye mu ntango y'indwi ihetse hari ku wa mbere iyi ndwi ihetse
ibintu birikoresha ku mwari mwibaje ko byoshobora gushika
twege twari tuzi yuko ari ibintu nyene cya kijambere nk'uko tumenyereye turi mu gihugu giteye imbere yuko ibintu bizoca biharugwa otomatike nk'uko nyene twari tubyiteze ariko siko turiko turabibona uko turiko turabibona harimo ibintu biriko biratera amakenga kandi n'abanyagihugu benshi ubu ni ukubwira yuko ibyo bari biteze batakibyiteze kuko nihagira uwutsindwa hazobonekamo ibintu byivange ibya by'ibintu biza bicokoza umugambo nuriya. Urumva rero birimo amahinyu.
Yego namwe rero wose Hakizimana namwe mwaratoye ubwa mbere na mbere mutubwire mwatoye ryari.
Aya prekrase to imbere areze musha twaratoye twe twarungitse mu mutwari ni cyakiri kare twarona yuko tutoja ku murongo n'iki cyiza cyateye.
None umwebwe ayo matora muyabona gute nkuko twabivuze mu ntango ibitigiri eka hari ibitigiri bikorashikizwa mu mugabo hari n'intara zitarashikiza ibyo bitigiri bikaba biva kumvo twavuze abantu batoye bakoresheje poste eka abantu batoye imbere ayo majwi yose akaba akiriko araharugwa uye mu watsinda batatarambe uboneka ku munsi ugira kabiri kandi gushika ubu n'ubu bitaramenyekana uzotsinda mwavyakiriye gute aho muri Chicago.
Njye nibaza ko byose ari ibintu bisanzwe urandiko bikibaragenda ingorane yabaye mu ntango no kubera ko kubera iki kiza hari abantu benshi barongitse amabatoro yakiri kare ayo matora rero n'ubu ntaregerana yose ngo bayaharure hanyegira kabiri ni ukubera n'abantu ibimenyeshamakuru byinshi byari bizi yuko abademokrati bazotora nibyo bari bategekanije amapfuruzi yose baho ku buryo abantu rero mu mutwe wabo bari bazi yuko abademokrati batsinda tangora ubu barabonye ko bitariko bigenda uko bigasha bituma abantu babagira ubwoba mugabo nibaza yuko auravya maeta asigaye kwa matora ariko barahiganwa ibiharo biregeranye rwose ku buryo abantu basha bagira ubwoba bavuga ati none ga Trump agira asubirasore ubwo turabyo babikomeraja n'ukuri nibaza ko ari ibintu bisanzwe niyo Trump yavuga ko basubiramo kwaburana nta kibazo azobazasuramo batore hama uwotsindatsinde nibaza ko atangora nizoba.
Professor de Gracias nkinhamira ku bwanyu mubirabira kure ikintu coba giteye amakinga n'ikiki
jeza bituma nibaza ko hari amakenga nuko bose barikekanye yuko bashobora kwibwa abademokrati b'abarepubulika barabyiketse kandi hari ikintu kimwe kituma umuntu agira n'amakenga nuko amahitamwe amwe yatanguye guharura amavota korespondanse bo muri Florida niyo bahereye ko ari matsura guharura yandi hakaba n'ahandi barindiriye kugezaho bavuye bavuga bati ahubwo turindire n'izindi zitaraza urumva sinzi ko ata amategeko ariyo muri Amerika kugira ngo bavuge aho amabiresa ziza gushikira kuko zashiki zarasize ntaho ziza zose zishobora kutaza zose zo defide nakamenya itariki yariyo
ariho
bituma mvuga ndi ntakamaro
mu mareta atandukanye yarashizeho eka yarahabishize ahabona yaratanze amakuru yerekeye ukuntu amabiruta yo gutora azoshikira n'igihe azokwemerwa n'igihe atazokwemerwa
yose ikintu kigoye ngaho muri Amerika ni uko leta yose ifite amategeko yayo itarategeka ibadigisha kandi bashobora fata ingingo zitandukanye aho rero n'ubusanga hariho akantu gahaze batoye kuko nta kintu rimwe bikaba bimaze kubaho n'urwa federal nibo bwica babyo basigira ibyo ari byo byose akasara na siyene kuko kiriyembo cya nuko hafite amatora aba kandi abantu bagaze bakizigira inzego ziza kuyakurikirana
ego
bingwane rero ihari babona ngubu ahandi hose hariho baramaze gutora ariko hariho ama cy'umutwe cy'umutekano kuri indwi zisigaye baravuga ko Trump ari imbere muri zitanu zazo donda yari rero nisiga ikihagarika ngo yitware akaba na rero na Pennsylvania yari hamwe yari ante mugabo baragihagaze guharura nijoro naho nyine muri Michigan hanyuma aravuga no muri Wisconsin kw'inahandi tuzure sibike ikintu kibaza kiri emborgaure ni uko akora kugira ngo abasitwaye amerika bagire confiance dans le vote bizatangwe no kwandika ko hariho ikindi kintu bita ngo score card gira gihindura redone ziri mu magizero algoritme guhindura redone ziri mu makompyuta ibyo byose urabona ko bitwaye bakwita gusubira kubikinira mugira barabe ukuntu bimeze no gusubiramo gutora barabikuriramo ndaguhereze rero akantu gatoyi urabona baravuga neza ko Trump yamaze kuganya na Texas na Florida na Ohio hari donc aho hariho deja de victoire zi mugabo ibijyamana nuze ngo afite Arizona gusa nyamaze kumenya ko yatsinze ibyo ntibizigire bizamenyekana tama mbishyiga Pennsylvania Wisconsin ko urabona cyangwa kuba nta wibara kugamba nta gukora cyangwa nta gutura gutanga mentina ikatigiye kugira na rije arasa ibyo rero ndetse byarahiye ariko ikindi umuntu yavuga ni uko kandi harimo ingorane kubona rero Amerika ifite ingorane iramitiranya amajwi iharura amajwi ariko ariko twizire ko rero tugira muri demokarasi iraduha na twebwe iratubabaza cyane urabona ni ukuri njyewe namaze ko ndasoma cyane ingorane byanjye urabona nka la mort de George Floyd abantu bivuga yarasanzwe n'ibintu byacu byo kudekinga ndetse n'ikiringo yacu
yego
batangira kudekinga mugabo ce n'était pas des noirs qui décidaient une grande partie par la vera
yego
abantu ariko si bade mu buma bakora ibintu bari yadi mu buma la preuve en est que par exemple la Floride où il y a beaucoup de latinos les latinos battent les Trump donc
la
oya na makenga na make ya hobo kuko ino muri Amerika ama italiyo atunga matora yo muri yo etarimwe imwe yose amateke kubafisa atomo yose ayo agizu ufite kibazo mu bari ko baritoza araheza akaraba ariho personnage bagira hamwe bakibazura mu gutora niyo umwe yoboneye ko adashimye baraheza abatunganye bakabatunganeza basubiramo bagatora ntangorane nimwe bako kenshi bitera ingorane iyo hagiye mu polisi batangwe kubishi umwe akatera urwama cyane kurusha uyundi mugabo naho nyine aheza igihe aheza agakurikiza amategeko kuko nicyo tumaze gufite amategeko ngaha
muri ko muvuga rero ko kubera leta z'ubumwe z'amerika zifite amategeko atomoye ibintu abantu bafise ko amakenga bisa n'ibidashobora kubaho ibyo byo kwiba amajwi n'ibindi
yego cyane rwose ibyo ntibishobora kuba ngaha dusabe amategeko nicyo abantu urambye nk'abantu bari kubarakurikira amategeko imigambwe yose niyo iba ihari itandukanye ziri hari ni kubera nko kwa Trump atera urwamo cyane akabareba abanyabanywa rero ngo atera urwamo mugabo abatekinisiye abantu bakora akazi ko guharura abatoye babandanya bakora hageze ingorane bashyize bashyize imbere y'abashinga nawe bakabiraba ko ari uko bimeze hama ubutsinzi agatsinda ni uko bizogenda haba iza Michigan cyangwa Wisconsin n'ahandi hose tuzocinda tubitora hawe birateye ingorane gatoyi kubera uraba amajwi yegeranye cyane kandi nka Trump asanga aterwamo cyane rwose mugabo fendese kudusanga ari ibiharura ibyo bikora bizokora ntangorane ndabibonamwo haba ejo cyangwa hirya y'ejo
zomenye
watsinze baharure neza izo ndazi ko bizogenda neza
John ndayizeye ibiharuro biri gushika ubu byanyuma bitaratangazwa eka imanza turi ko twumva zishobora gushingwa eka impari ziko kugira ngo ibiharuro bisubire gusubirwamwo ibyo bintu byoba guteye amakenga
yego biranteye amakenga cyane rwose impamvu bintera amakenga urabona nk'ubu ejo ndaba amakuru kuri televiziyo ya CNN bari kubarerekana yuko muri New York Washington kandi ntara zegeranya aho hantu yuko bariko baratsibira mu maduka rikarashikwa ko nyimbaho n'amabanki amwamwe asa nayugawe icyo ni kimenyetso yuko muri aya matora hagati y'izi y'aya mashaka abiri ahanganye yuko uzotsinda cyangwa uzotsindwa hazovamo imvururu icyo ni ikintu cya mbere kintera amakenga ikigira kabiri biri ko biragorana yuko tumenya amajwi cyangwa abanyagihugu bamenya amajwi ikindi naco kandi murabona yuko hariho urundi rugero rw'aba African b'abanyagihugu ba kera ryo baje nk'inyagano urabona yuko mu iyo minsi hetse hariho imvururu zabo kandi ubu babihanganye igishika kugira ngo bamenye uzotsinda ninde uzotsindwa ninde kandi aho hariho amakenga akomeye ku buryo impera n'imperuka yabyo hashobora kuvamo ubugwaneza canke hakavamo ububi ni ukuvuga rero kome nk'uko mugenzanje waho muri Chicago yabivuze amategeko arakora icyo tugishimira Imana ko akora kandi yubahirizwa ariko n'ahari uko urabona yuko impande zose uko ari zibiri ubu nka tuvugenda guhakaroreraho mbaye jendeke gutanga akaruro kahandi ecyo nashobora kugenda ahantu kuri moro yo muri indi moro hano muri Iowa amabarabara yari yugaritswe n'abashigikiye Donald Trump nta muntu yashobora kurengana ko n'akarorera kantera amakenga
emotion deyo gracias nti nahamira mwavuze ikibazo cha cyigikorwa cyo guharura amajwi cyahagaritswe na Pennsylvania ibyo muri ha isiguro nk'ikwani
je mu dukuri hayo kundo ibintu bishobora gutuma umudahagarika amatora ubiye ni kubera abantu barushe batashobora kubandanya biye ni kubera ibyo bantu bakoresha mu guharura atabihari bivuze bagira bati hari ikintu kibuze tukirindire kizogeje kuko amabilete ahari ntacyo bidakuyaharura n'abandi bahora bahoroska amasaha arenga cyane mugabo ikibabaje ni uko bavuga ngo jewe ngibyo murabona ndino mugabo ndarumva inkuru nyinshi cyane kandi ziba hiyo ni uko abantu bose bahagaritse ni uko hari umwe yari imbere mugabo akaba hatwarwa n'uwo batasangiye umuganga ugasangiye ukoze politiki kumba sitamba porobleme Mira, yo acuerdo de sus debilidades, sus susceptibilidades. Pero, ¿por qué esto viene a Jani? Hamle, va a caducar si tu jalgura abba, avandi, va a si tu jalgura abba, tres un panda. Y da muy mal esta decida. Hay un matrimonio. Mugabo, hay un matrimonio. Todo el mundo lleva un matrimonio en el tribunal. Uco, vamos a cubugar su puente fundamental y a tu mujer va a desvenir. Uco, en el lugar, abban es el que yo la asamble a colegio de abogado. Uno es la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, bariamo bari gibindo ngene bari gibindo na natambiye ratse abandi bavuka ku nuko bavuka bose bashize hamwe nuko bari batwaje bawo ngorane bari nje kusinda ku kubura na Buhari donc ibyo ni bintu cyo dufite ano bien ava tayere bya cyane no kurana ngo vanda cyangwa no gukina Michigan na bandi bazushinga cyane manda bandi bagiye kandi bavuze yuko biteguye yuko Trump azahava yitwara muri constituent icyo yamaze kwitegura ko uruhi icyo yamaze kwitegura ko uruhi n'abavuze bati nacyo de tubandanye tubura n'ibya byose alo nako data amaze kuvuga ibyo kuburana atambura urugize n'ubwo zonone bana ngo uyu mwenda wacu avuze ati baramaze gushyira imbaho ku madirishya kandi umwe bahora bagira haje
guhagarara
rukomeye nacyavuga ngo urumva benshi bariteguye bari bari kwashyira ku ngora
tugaruke kuri mwebwe leonce Hakizimana mushe na deo de gracias nkinamira avuze ikibazo gihambaye cyane gose eka cyigikorwa cyo guharura amatora cyahagaritswe mu mareta amwamwe mu kubganyu umutegetsi twari ntara ari mu gambo tandukanye n'uwo ari mu wundi mugambwe arashaka kuhagarika icyo gikorwa ibyo arabire kuri no mateka ko cyangwa ibintu bidashoboka gato cyangwa nka secretary leta muri iyo ntara ari mugambwe arashaka kufata ingingo ngo nuko izo ngingo zoheza umugambwe wiwe
oya ibyo ntibikunda nta itaniwe ngaho ishobora kugira ibintu nk'ibyo ibyo barigeze guhagarika kubera nyine ibyerekeye abakozi bafite uko bangana ngo ni guhagarika gusa nk'uko bahagaritse saa sita y'ijoro hama bagaca ibyo byarabaye kugira abakozi baruhuke badafite abakozi benshi badafite uburyo bwinshi kugira ngo bahagarika gatoyi barageze muri aho bari kubaratora aho bari kubarateranya amajwi hama uno munsi mu gatondo sizo ry'imate baca turabandanya ibyo ni ibintu bisanzwe mugabo urumva nk'abandi bashaka bitara umengo bahagaritse none basura kucogwa oya umuntu wese yatoye ijwi giwe rizoharugwa rizofatigiye mugoba dukurikiza amategeko ijwi ryose riharugwe nk'uko ryategerezwa ntibahagaritse nibaza ko yabaye confusion kubera bumvise umengo nkuko ngo sekretari yamaze ko ahagaritse guhagarara amajwi oya bahagaritse kubera abantu baruhuke gatoya ko abantu bariko barafasha ntibarembwa n'abantu babagira neza batabwira bafashe guhagarara amajwi urumva rero ko bafashe akaruhuko saa sita y'ijoro bagaca babandanya mu gatondo sizeri dimanche nibaza ko ari ibyo bintu bisanzwe n'umunsi we baca bariko baraharura ayo majwi nibaza yuko mu masaha aza kuza cyangwa mu minsi iza bazoheza bagaheza guharura no nico nibaza ko aricyo nishiye kuri icyo twazivuze niyo byapfuye kandi mashobotabutiriye mwonce meza Trump nibyo ashaka kugira ngo amajwi y'abademokrata ariko araza ahagarike kuza mugabo mu mategeko ya amerika cyangwa nta ita n'imwe irekura y'uko umuntu ahagarika kuharura amajwi ibyo ntibizoba
kandi abategetsi bo mu ntara zitandukanye mu maleta atandukanye bamaze gutangaza ko amajwi yose yarungitswe azoharurwa kiretse aho nka za sentare zatanze amategeko ikiringo cya nyuma kugira ngo ayo majwi yarungutse mu maposite abe yashitse tugarutse namwe kuri mwebwe John Ndayizeye hari amakenga mufite ku bintu bishobora kuba byarashitse hirya n'ino ugasanga igikorwa cyo guharura amatora kirahagaritswe mu kanya gato cyangwa kikazobandanywa buke
hano muri ayo wa uko nkurikirana amakuru umunsi ku munsi ntabyo ndumva nawe ndabibona ntanaho ndabyumva n'umuntu abimbwira ariko nk'uko mugenzanje aho muri Chicago abivuze ndumva yuko iryo tegeko ritariho kandi ritokurikizwa kome ndabyemera yuko intara uko zingana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho intara usanga zifite amategeko atandukanye kandi afata ingingo zitandukanye ariko sinitera yuko ayo mategeko yoba afatikwako kugira ngo habe abakozi baba bashinzwe guharura amajwi ngo bahagarikwe cyangwa ngo bahagarike akazi ibyo sinobyemera nta n'icyo noba narumvise noba mbeshe
Nkinahamira mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abashingwamanza benshi b'umurengera ku mpande zose gishobora no kugira ingaruka ku biharuro bya nyuma by'ayo matora ku bwanyu ibyavuye mu matora bizomenyekana vuba umuntu yihweje izo manza zose ziriko zirashingwa
iyo mu bisanzwe ibyavuye mu matora biba byarabonetse kuva ku munsi mu gitondo cyane kuba cyabonetse byose yaba bashe amategeko bakoresha aramwe bari banaganira amajwi yose yashyize bakayasaza bakayareka kuko umunsi mu gitondo niyo tubana abantu ibintu bijya kwerekana mu rukati rusange akamara kukubirindira nuko bashyiraho itegeko bakareka kubirindira kuko abatoye para korespondensi baba babirungitse kare kandi sinundahoza ngo indefinima ntuza ngo arindire indefinima yombi fometerano nibaza rero yuko nk'uko Trump yatangiye kwitwara uyu munsi ngo nyine ubwabo bari bavuze yuko azoburanya la Cour Supreme yaja kuvuga yuko azoha azoza kwitwara akabijyana muri Cour Supreme aca avuga yuko rizavuka abandi bazoi icyo nibaza rero hagiye n'iby'abavoka ugazi ingene ibintu bimeze urubanza rushinzwe rumvirizwa hanyuma rugacibwa urabona hariho imanza zishobora kubanza on vo de leta kandi akazoza urubanza rwa nyuma rushika on vo de la Cour Supreme urabyumva bose n'abavoka baza kumviriza hanyuma bagatanga ibyingiro byabo bagatanga ibirego kandi bagatanga ibireguro urumva n'ibintu bishobora gufata umwanya nibaza ko ayo matora agiye muri abavoka ndashobora ndashobora kuvuga ngo nzohera muri ibintu bitanga ibintu byiza birashobora gutera kubera ibyo bintu byose bidakwiye kubwirwa kuba ndetse nibaza rero mugabo yuko gasanze se konseye se rebure n'aho bangana barakwiye kuza hamwe kugira ngo ndapfa kuza hamwe umwe wese arakwiye kuba ndakorera intere z'oramere intere zitazi ariyo ya mbere hanyuma umwe wese akarara iby'ukuri kuko muri leta zose umwe wese arazi kurangwa ahagaze arabona abanyegene batoye soretse ko bavuga ko bashyira muri bumasi n'amayepolisi y'ubuhindure bindi mugabo nta muntu n'umwe atazi ko ahantu yasibye atabwiza ko asibye noneho la grande vérité ni kuri la grande première nuvuga ko akwiye gushimira nuko abanyamerika bagiye gushobora ku bwinshi ku buryo ariko kimaro duri yabona bagenzi basebye makesho bitagine kandi rero leri kuta dobari dushirikana ubwishwa z'Amerika
ariko mushya nayo wonsa akizimana kubwanyu izabwe matora zomenye kana buba umuntu yihweje izo manza zose eka n'amakuru ariko yatangazwa eka n'ibiharuro bitashikizwa gushiko
ya uravye haruro biri ko biraza ari byinshi uravye hariho ibisigaye bikuru Wisconsin na Michigan zomenyekana kuba cyane izo zimaze kumenyekana hama Nevada nyine kajamwo izo zitatu zirashobora guca zituma nizaza nko kuri Biden wa automatic mazoca ronka desa amajana abiri na mirongo irindwi azobakwiye guhera atsinde hama iyindi isigaye naho yofata igihe kirekire hamwe izo zitatu zoja kwa Biden nibaza ko Trump amaze kubona aho ayoburana azoburana mugabo heza bikamugora yuko abandanya adatatse hama mugabo ivyo vyose naho vyofata igihe nuko abanyagazo bakwiye kumva yuko hari amategeko kandi azokurikizwa kandi amajwi yose bazoyaharura hama utsindatsinde naho bivyomenekana hejuru ushamwe ntaco nibaza yuko Amerika igumeza ikora inzego zigume zikora tuzobimenyaho tubimenyeho mugabo ndazi ko abantu bashaka kubabimenya uno munsi canke ejo hahise ariko nibaza ikuru nuko abantu bitonda kumenya yuko abariko barakora amategeko ariko arakurikiza hanyuma tuzoeza tumenye uwatsinze ukuru nuko bamwerekana ko yatsinze biciye mu mategeko atakuba ku DM
John Ndayizeye ku bwanyu bizova muri ayo matora bishobora kumenyekana mu minsi ya vuba uyu munsi ku mugoroba ejo hirya y'ejo muri iyi minsi ya vuba
jewe ku bwanje uko ndabibona novuga ngo nuno munsi canke ngo n'ejo kuko nibanze ry'amakuru baravuze yuko bishobora gufata indwi imwe indwi zibiri iminsi itandukanye nk'uko babivuga urumva sinovyemeza yuko bishobora kuboneka uno munsi gusa jewe nizera yuko abanyagihugu nk'aba twege turindiranye igishika utsinda ko ariho kuko urazi utsinze niwe dukwirikira niwe dutwara ntitwomuhakana ariko umwanya turiko turabona biriko biratwara ni rya mbere mu mateka yanje kuva ninje muri iki gihugu ndamaze imyaka myinshi irenga 25 ni rya mbere mbonye nkwirikirana amateka y'amatora bibaye nk'uku ni ibintu biriko bikurikiranwa n'abantu benshi nabo nyene bariko bariyumvira ikibazo boronkera inyishu nk'uko natwe turiko turabatswa na wewe umumenyeshamakuru
Professor Deogracias inkinamira hari ijambo mwashikirije rikomeye cyane rwose rivuga ko guhakana amatora atari canke impari ziza canke abategetsi bagiranya ibintu byinshi mu gihe cyo kwiyamamaza ari ibintu bitarisanzwe muri politike yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwanyu ivyo bifite izihe ngaruka
ingaruka cyane kuko urabye ibyo bagiritanya n'ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye cyane rwose kimwe ibyo biramaze kubona mu majoro n'abajurnalisti bandika bavuga urabona nka Trump mwagize ko ngo atatanze amakuru yuko ngo uba yaragize bijya bindi by'ibitangaje cyane cyane hanyuma bakavuga n'ibindi wa mirimo itsinze yoroshye birimo ku muntu witoza indangatwara y'Amerika aya muryango undi nawe baramwangiriza cyane cyane ibintu byerekeye Abashinwa yerekeye la collision entre le Parti démocrate et le PCC ikiye Abashinwa Parti Chinois nibwo bakamwangiriza n'ibindi byerekeye insensi yitwa Mitsura iri muri Ukraine aho rero hakaba harimwo son fils il parente donc igihugu cyandikwa yabwiye n'ibintu bisoma kandi umuntu wese ashobora kubumira akagironga hanyuma basabwe yuko ibyo birimwo n'ibintu byatera ingwano ibihugu bimwe bimwe kugira ngo basore ku mukundu bagura abana donc amwe izo dosiye rugande dosiye kora pedofili ikomeye cyane ndi demokratikima abantu bose bo nibo mondial nimo legislatif de tunel no tour de ville zingiye mara pinto nzo kwa byandike iwanyi mugabo ino hari abantu batandukanye namwe tukabisoma alo urumva n'amakosa nagirizanya harimo n'ekibuganza bubu yongo sitambe de maje yuko abakuru bitoza gutwara Amerika bashobora kwira kuri ibyo no kwagirizanya ibintu nk'ibyo et puis on a fait beaucoup de mauvaises preuves. Vous savez, on a publié même aussi qu'il y a plus de 180 000 accusés déjà acheminés chez les procureurs. C'est bien coup de la ça va, les enquêtes, ça va être, les pires pédophiles, les pires malversations financières, les pires émeries. Nous sommes de la langue, quand il y a un hal, il n'y a pas beaucoup de mauvaises preuves. Mais j'ai l'air, vous connaissez les mouvements. De toute façon, non, c'est la victoire de la famille. Il faut une libération. Non, d'autres, on va ouvrir la case à Kaboni. Achetez des vidéos sur la marguerite, c'est la case de fierté pour lui. Coco, nous avons vu, quand on va, l'un ou l'autre, pour qu'il ait l'adore, c'est le dossier, à la chose à qui il faut courir, comme la suite, les délais, les délais, les prises de l'étudiant. Évidemment, il y a des jours, voilà, pour la suite, il y a des jours, il faut absolument que je vienne. Ou bien,
murakoze Leonce Hakizimana icuka kibi cyaranze ibihe byo kwiyamamaza nkuko umushyanahe Negocia Sinamira abivuze mu kivuga ko iki cyo cuka kirashaka kugira ingaruka mbi kuri demokarasi muri Amerika
si bizi y'abantu bameze nk'abashaka gusubiranamo byerekeye amatora mugabo urabye la politiki Amerika nuko yamimeze ndibuka mu 2000 watwaye nawe nyine agatangura kwerekana yuko ari atwara abanyamerika bose adatwara bamushigikiye gusa ubuzima rwaza kubandanya na cyane cyane byose mu gihe umuntu abazi yuko yabo batsinze yabo batsinzwe akamenya yuko amategeko ahari bwirakurikizwe njye nyine adakwicara icyo gikuru hamwisigaye si byiza mu nyitagwaye icyo ntoyi kubona abantu bamwe batangura kuvuga yuko bamwe biribye abandi biribye sibyiza mugabo tumwe batakuyoba ikintu kivuga yuko Amerika ubuzima bushaka bumera nk'uhagaze oya ni ibintu biba muri politiki amerikane mu kahise byarabaye birabaye kandi bizobandanya bibane ngira niyo demokarasi yo muri Amerika itandukanye n'ibindi bihugu uko ahandi usanga umengo umwe amaze kuvuga ko atsinze rimwe rimwe hajamo inguvu ubona nta na kimwe avuga ino umuntu aravuga ibyo ashaka byose akanatukana mugabo mu nyuma byose byaheze araheza agakurikiza amategeko ahamara kuriza n'abatsinze
John ndayizeye icuka kibi reka impari zihari mu kigeheze reka ayo matora mwebwe muzivuga ko iki ingaruka zazo zabarize
ingaruka zabyo ziribonekeza nta wurinda kubirondeze kure kuko nk'ubu turiko turasubiza amaso inyuma President Donald Trump na Joe Biden bahanganye baragiritsanye ikintu gikomeye cyane gose nk'ubu nk'akarorero Joe Biden yagirije president yuko atashize ububasha bwo gukingira
abanyagihugu kuri coronavirus yirikiratikize nganda hano muri iki gihugu ico ni kintu gihambaye cyane ikigira kabiri kandi gishobora kuzana icuka kibi nuko president Donald Trump kandi nawe nyene mu bisanzwe jewe novuka yuko usinzi murantunga sindi umu protike sindi nuri muri protike nta naho duhuriye ko je ndugusibira asanzwe umunyagihugu asanzwe ntora mu bandi nta nyungu nimwe mfise yo gutorera hejuru mu byubahiro bikomeye jewe ndimo ariko nkuko niko ndabivuga ubu aho icuka kibi gishobora guturuka kandi ari naho hari bibazo na Amerika ikeneye kwiyumvira ngiki nuko muri kahise kumu prezida wacu yariko arashikiriza ingingo ni najo Joe Biden ariko ndikomvuga ibyo mbona mu makuru si jewe ndiko ndabivuga urabona yuko yari karavuga bibonekana amwagiriza yuko atiyumvira imbere y'ugusohora ijambo nyamukuru ry'icashatse kuvuga no kuvuga vugiraho icyo ni ikintu cya mbere gishobora kuzana icuka kibi ikigira kabiri nuko muri Amerika tutunzwe n'abantu bava hanze muri kahise abantu numvise harimo profeseri ndibaza yoba yarize historia yo hanze arazi kahise k'iki gihugu itunzwe n'imvamahanga mugabo Joe Biden avuga yuko President Trump atitaho abimukira icyo ni kindi kigira kabiri gishobora kuzana icuka kibi ari nacyo gituma nuno munsi nipfanye n'ibiheruka kuba kandi kiri hagufi turabira hagufi murabona yuko abirabure tuvuge nk'uriya yiciwe muri Minnesota bityo bintu byarashwashwabuye abanyamerika cyane kose icyo nacyo nyine kiri mu kindi kigira gatatu gishobora kuzana imvururu k'igihugu ibyo byose n'ibintu bishobora kupfamo imbarutso yo kuzana ibintu by'imvururu muri iki gihugu muri aya matora
yego me professeur Harald Gracias nkinamira hari ibintu mwashikirije mumvuga cyane cyane ibiri ku birabangaha muri Amerika nkuko twabivuze n'amatora n'ubwa mbere habaye amatora ameze gutya usanga nkuko mwabivuze igihe cyo kwiyamamaza kirangwa n'amajambo akarishe abanyapolitiki bariko barahiganwa bagiranya eka uruhagara ruhagaze ku njyana z'amoko n'icyo kiza cya corona ariko muri iki gihe kandi ubirabira hanze ibyo n'ibintu imari mu matora n'ibintu bitari bimenyerewe muri Amerika ishusho biha Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'irihe mu gihe
reka ni kuri tuvuge ibintu kuri abandi baba bakitse n'ibindi kuzwana Trump yarwaye n'abamwakize ngo yari amaze pandemi tuzi ko yakisabye ko izo pandemi ndetse tunabona na akisabye pa komisa donko la pandemi yarwaye acha agenda muri pita ministeri ya mazire katuju aka kana buga question ko hari umuti ushobora kuyivura kana bivuga sase di partida ye sase parti di mo principal muri kampanye ye kumuti uhazi bon ibyo ni ngaruka ko ibyavuye Wuhan mu Bushinwa muri propriete de laboratoire na le propriete de brevet n'abandi bize se murabi de maratu ni se garanti kandi ishi barage ibyo mugiye kuvuga ndahandi nuko icuka kibi terwa na rufite iri kumwe wese adefanda ikintu petetre dezentere yibamushyigikiye ari mugasanga bamwe baraca n'iruhande kuri kuko iruhande kuri nibere babaza n'abantu bashobora kwinjira ati mbere mu mbyeyi afite nibyo nabona iriya kibzo kibiswe dufe basikire bitandanze bitandanze gihari ujumbi nkunda yashobora kuvuga ati iki kintu uyu muntu ndamutora kubera selma ari umudemokrati bakavuga bati umudemokrati nawe umutora ari mu makosa yakoze amakosa ya nayo nayo bakamuca hirya ntibyaje kugeza ekute iyo twita une histoire histoire de grand patron du ministère cyamaze pasimene autour de New York cancer de l'idée et tu l'es et tu à l'intérieur de New York et vite à l'eau pizza gate je ne sais pas si vous avez ça vous avez dit pizza gate il y a une donc au niveau de New York. Tout ça, ce sont des trucs, vous direz déjà, en fait, dans la presse internationale, dans les bougas du Pérou, on a mis une aile. Israël, bien sûr, nous, il y a des choses à l'amener, quand il y a quoi, n'y a rien à dire avec eux. Et tout ça, mis à part. Maintenant, on va dire quoi, qu'est-ce qui a poussé les deux à rassembler des centaines d'avocats, comme on va dire comme des femmes. Ce qui a fait une preuve quelque part. Pour tous les deux, on a donné vu ça au monde, à dire, c'est une bonne chose. Moi, je dis, encore 200 avocats, on a dit, encore 250 avocats, beaucoup de gens vont en dire. C'est-à-dire, si j'ai déjà matéré, qu'on a venu en débat, qui nous dit, un jour, vous savez qu'il est sur le triche, tu plies. Et un peu d'ailleurs, il dit, vous voyez, il y a l'Amérique qui est prise en exemple.
Monsieur Nahé Léonce, Hakizimana, il y a un kibazo, il y a un kibazo, tu kounou. Muri leta zo muri Amerika ariko haraboneka ibibazo nka bimwe twari tuzi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho twavuga impari zijyanye n'amatora reka abategetsi bashamiranira cyane rwose ku bwanyu ingaruka z'ibyo bintu ni izihe ibyo bintu byoterwa umuti gute
ubona gutyo uranze imyaka iki kingana cyose giheze n'iki turimo Amerika kuvaho yamye babamye bashwana mu byerekeye bageze amatora ni ibintu byameze aho nta kintu gishasha kihari igishasha kihari urabye kumbe ubwa mbere ni uko dufite tekinoloji dufasha yuko tubishyira ahabona icya kabiri ni uko urabye turimo byamuuno munsi ni uko ubona ko Trump aheza akabiduza hejuru kurusha nayo ahandi iyo turabiye imyaka izo yose ko habaye amatora induru zamye ziba na cyane cyane iyo hageze amatora yegeranye cyane hamubona yuko uwutsinda n'uwutsindwa begeranye rwose ubona ko ngira amajwi batandukanye aza kuba make cyane byaraba kandi bizabandanya biba umugabo ishyiza cyabyo ni icya mbere cyerekana yuko demokarasi iriko irakora niko ndabibona icya kabiri n'igihe byaba haheze umwe uwutsinzwe amaze kwemera ko yatsinzwe uwutsinze aca yishyira abantu hamwe akabereka abandi batwara bose hama demokarasi ikabandara nibaza ko nuba ariko bizoheza bikamera Trump ntiyatsinda azaguma gutwara uko yatwara atwarira hejuru akora ibyo yakora uko yabikora ntakibazo kazahindura na kimwe Biden atsinze nibaza ko azogerageza mu majambo kumena nk'uwama bamwe bari basanzwe bacagumuka akagerageza yuko abereka ko batwara bose umugabo urabye overall nyine bizose ibintu byose arabigenda sinibaza yuko Amerika izohinduka ikabura demokarasi yari ifite n'abantu babifise nibaza ko barabivuga mugabo rumwe biterwa n'uko umuntu ibyo turi kuzigira abantu bose barafite ubwoba barashambiye babona Amerika n'ubugesera aba ya soko bimeze kandi icyo bivako ni uko hari inzego zitomoye zifite amategeko inzego imwe imwe iramenyesha ikora ingene zifite amategeko umupolitisi yazi agaterwamo mu nyuma akamenya yuko aheza agataha akaza mu cyumba aciwe agakuriza amategeko nk'uko nk'abandi bose abantu bagira ubwoba ngo nibaza ko bizohera turashobora tukabona bitakora
ku bwanyu mweho John Ndayizeye
ego kuko twavuze yuko yavuze yuko ari igihugu cy'amategeko cyice ntabyo ngabo iki gihugu cy'amategeko ifu ko amategeko akurikije kandi ko nakubwiye mbe antifa muri azi cyane cyo ngaho muri azi antifa bivuze kwitwa
ego me hariho n'indi mirwi yindi ese n'andi mazina atandukanye hariho Proud Boys n'imirwi ego
ese ndi group ize hob icyo ngomba kuvuga ni iki nuko amategeko hari kandi kwandika uyu muntu yatsinze cyangwa yatsinze ifo yuko ibibi yakoze abyishyura ngomba kuvuga ngo tumwe kurwana kugira ngo njyewe nitsinde ibiri nakoze ngo irikire kuvugwa sitani afite uru muvuzi egizamu nibyo nakoze kuvuga niba bafite amakosa bose telefone igaruma ipira ngo urabona ndetse n'umuntu yavuga ati buri muri demokarasi ku maso dufite wowe twizo ndaredenishe hano mu zose watangiza uhita abana bafite uburere cyo repubulika cy'utahe iriya kuri de personne en forme aujourd'hui yego hari abantu tugiye bigiye rukayizi ya tante ngo akore sympathique parce que réagissez le coup agira amariation media agira ikindi byose deja peut-être abantu bakunda kureperezida cyane barakunda reaction media reaction spontane yerekana afite na transparence hano tutujibiru tukuvuga ngo ndi Putin do Biden Biden ni baze yuko amakosta ni ari yari gihugu gikomeye ivuga cyerekana ko uwagize amakosta abizo hanwa akamukira urubanza ese tsanze bose bahari bavuga ati nakayakoze nakavuga ati je de preuve notre je de preuve seria de preuve pour quoi nous parler mais agir sur la carte haima bandu atsinda cyangwa atsindwa akishura kanene bakagira umuntu avugaza ati ibintu nibyo bakoze nibyo bonexam barakwiye gutanga univo ze
zitazimereka ijambo rya nyuma turihe umusigana he John Ndayizeye cyane cyane ku byerekeye ibintu biri kubirashika benshi bavuga ko hari ibintu byahora biba igihe cy'amatora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere abo hakaba ari amajambo akarishe hakaba hariho amajambo yo gutwara yo kwitwara cyangwa guhakana ibiriko birava mu matora John ingaruka y'ibyo bintu ni mu kanya gato
yewe ni ukuri ndavuga ati n'ibihugu byo muri Afurika byari bikeneye gufatira akarorero kuri iki gihugu kuko mwirikiranye ingene byatanguye mu ma umiyamamazo ya hagati ya Donald Trump na George Biden ni bintu ubu turiko turavugana aba hariko amabombe amasoro abanyagihugu bariko barahunga bariko barakirane bipfanye n'imvugo bakoresheje mu guhangana nabo ariko ngaha murabona yuko hari amahoro haratekanye nokubwira yuko ndibaza kwa ta state nimwe ndumva nawe mumenyesha makuru uri Washington ndazi ko ngira ngo atahantu uba urumva yuko hari aho bariko barashira nako insoro zipuka n'ahantu hatekanye akanakarorero wege aba Afurika twari dukwiye gukurikiza kuko katwigisha byinshi twa dukwiye kumenya yuko abanyagihugu aribo bafise ipora yo kutwara igihugu atari uwiyamamaza ngo atware igihugu kuko n'uwiyamamaza ngo atware igihugu yiyamamaza kugira ngo aronke intebe yo kuba umukuru w'igihugu ababihawe n'umunyagihugu rero je icyo ndiko ndika uno munsi ni ibintu bikomeye kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana ibintu bya politike kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana abantu baza bavuga ati twege turiko turiyamamaza mugabo ata bintu bazana wumva umuntu abyigiraho nyine rero je kuri ibi icyo novuga ko kuri ibi byose je novuga ati reka turindire abanyagihugu nibo bafise uburenganzira bwo kuvuga ati twe twatoye uyu uzotorwa nawe niwe tuzotwarwa nawe je nta kindi norenza ko kandi nicyo murakoze
kajambo kanyuma kuri umwe kuri aya matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho tutarabona uwatsinze amatora iminsi ibiri igiye kurengana Professor Deogratias Ntamina
yego murakoze yewe vrema nibaza ko kajambo kanyuma novuga nzanatumye bavuga yuko umuperezida wese yatowe na Iowa ariwe yatariwe yatsinze mukandida wese yatuwe na hayo ayo yatsinze do prime minister Sotancas c'est juste après la mort de Kennedy urazi ko cette histoire de Kennedy isanzwe ihari baravuga ni meyor son fils nyiramusariwa bagiye kumuhamba basuko yapfuye atakumbi ivyo vyose rero bivugwa mugabo ntaraboneka ngo yidikane ngo avuge ibindi ahita kwari watwara Kianon zamaze kwiyumva
sinema
ku Kianon irimo ibintu ego hanyuma rero ikintu navuga ni uko ubundi la conclusion de cette bataille electorale ikwiye kuba pizible iba pizible vupe iba pizible kuko bose bokumva ko uwuriho yakoze amakosa ashobora kwishyura ibyo yakoze donc la justice ikabaho au niveau des États-Unis kuko sino sasere antre mure deza. Ampire exam, baha firmaru monde, aliko tufatuziko, alitumiza kukura, ibisigwa. Ido vyo sereno vihari, ikesi tuhonora ukazi vira mutuibuge, tugina muri kongrizio. Nenye aziku mundezo togwa na Iowa, ashwara kubaliwe azo singa mator, or ide klerike Iowa, Trump radija rambosti tumse petete para makongi
ego me mushana he leonce kizimana kashambo kanywa mu kanya gato
ya no vuga icho no heriza kono ko a demokrasi yo muri America chawanda ora neza ngukwa nibisanzwe yuko yabantu bari kwarashwana mu batarabona watsinze neza abantu bagira ubwoba bakabaza kumwe inzundi yatsinzwe mugabo mu nyuma byose byaheze amateka ya Amerika azokurikizwa batore neza amajwi yose atogwe hanyuma watsinze ndazi yuko azokemera ko yatsinzwe watsinzwe nawe nyine neko yatsinzwe ndibanza yuko atangorane vrema mu minsi ahubwo turayendiye ko tumenye watsinzwe wari kandi ubu sindazi ko tuzabimenya mu minsi
izaza. John Ndayizeye kajambo kanyuma
jewe no tekerera akakanuke kuba akurikirana ya matora na matora akomeye kandi ndiko ndakurikirana no munsi na yagereranije namwe yo kuri Obama yari kari ya mamaza no vuga ati muri muncama kashushe nkayo kuko nabantu benshi bayahanze amaso rero no bonera kagohe ku banyagihugu bari muri Afrika bari kwarayarorera n'abari ngaha b'Abarundi abafrika bose barindire ikipa mu matora mugabo nibakurikirane ibihuha bisigaye twigireho kandi no gukurikirana ingene natwe muri Afrika amatora yokurikiranwa canke yateguwe nkuko ngaha ari karategura iki icanyuma kiyapfundikira nuko ngaha iyaba atarantu ari amategeko ubu aba ari ingwano ibirikiraba n'imbere y'amatora hagati ikavangatirana ukasanga ni ingorane zahabaye. Murakoze
John Ndayizeye, murakoze cyane rwose ku kanya mwatuye ngo mvugane ni radio ijwi rya Amerika. Ndabashimiye namwe ndiye gurasira senki ntahamira murakoze cyane rwose. Murakoze cyane rwose nawe mushya ntahe Leonce Hakizimana ndagushimiye. Turashimiye n'abanywanyi ba bose radio ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro. Mungire amahoro n'umugoroba mwiza.
Bakunze baradije ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9. Nao kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Dr. Clan Masage